VOA. Muteza matwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Mwiri wabatwumviriza mwese. Kuri mikro muri kumwe na Hozin Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Tukabona abantu bane bagaragaza bijya bimenyetso by'indwara, turirukanga turabafatira ibipimo, naho nyuma y'amasaha 48 twaca dusanga aricyo kiza cyakorera.
Uyo ni muganga Arcade Hatungimana wo muri commune Kabezi, avuga ku ndwara yakorera imaze kwibonekeza ku batari bake ku bitaro byo mu Kabezi biri mu ntara ya Bujumbura. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato, murabe hafi ya maradio yanyu. Abagwayi bakorera barenga 90 nibo bamaze kwakirwa ku bitaro byo mu Kabezi biri mu ntara ya Bujumbura kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Icyo kiza cyakorera cyatanguye kwibonekeza mu karere k'ubuvuzi ka Kabezi. Muganga Arcade Hatungimana arongoye ku karere aravyemeza.
Ni kuva itariki 27 z'ukwezi kw'indwi aho twabona abantu bane bagaragaza bijya bimenyetso by'indwara, turirukanga turabafatira ibipimo, naho nyuma y'amasaha 48 twaca dusanga aricyo kiza cyakorera.
Abagwayi 92 ni bo bamaze kwakirwa n'ikigo cyubatswe ku mugwa mukuru wa commune Kabezi, kiretse umwe yitavye Imana mu ntango kuko yaranagwaye indwara ya malaria. Abakirwa bagwaye korera barakira, naho baguma biyongera nk'uko bivugwa n'uwo muganga. Isuku rike, ubukene bw'amazi n'ubukene bw'utuzu twa sugumwe ni bimwe mu bitera korera nk'uko bisigurwa na muganga Arcade Hatungimana.
Intandaro nyamukuru n'ubukene bw'amazi mu karere k'ubuvuzi ka Kabezi, na cyane cyane aho mu Kabezi usanga muri iki gihe cici udusoko twose twazana amazi cyaragabanutse ahandi naho gakama. Abanyagihugu rero kubera n'ingene bangana n'isibake ni benshi, bakabura amazi ashobora kwakwira, ugasanga amazi ni make. Hanyuma hariho n'utuzu twa sugumwe tutakoreshwa neza n'abadufise batadukoresha neza, hanyuma na hariho n'imihano usanga zitadufise.
Bamwe mu bakize iyo ndwara yakorera barashima ko bavuwe bagakira, bagasaba kuroswa amazi meza kuko ubukene bwayo aribwo butuma bagwara iyo ndwara yakorera. Umufasoni Irakoze Gerardine aturuka ku mutumba Kiremba wa commune Kabezi ari mu baronse mitende bari bafashwe na korera.
Yafashe ku munsi wa Mungu mvuye ku ishengero cyane yicironga kwa muganga banze na kunderuzo rero bansikenye ngaha abaganga no kuri mu Burundi. Ndarabashimiye no kuri kuvisa bari bangiriye kwisari mugira gatanu niho hondashiye ndumva ka mitende no kuri niho nashye ntangura kwishara. Ndavuye yo ku munsi wa gatatu usaba yuko ko batondera amazi meza, amazi ya rusengo kugira turabe natwe ubuzima bwacu ko bwogenda neza nk'abandi.
Mustanteri wa commune Kabezi umufasoni Ndayishimiye Renirida cyo kimwe nabo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko batareza amaboko bafashijwe n'ishirahamwe ry'abaganga b'abasuwise batagira imbibe, bamenyesha ko ibitari bike biriko birarangurwa kugira bagabanye umurindi cyo kiza kiriko. Muganga Arcade Hatungimana atubwira bimwe mu biriko birarangurwa.
Tukibona icyo kiza, ingingo za mbere twafata ni uguhimiriza abanyagihugu kugira ngo bakurikiza ry'amabwiriza 10 y'isuku. Twaragiye inama n'abajejwe intwaro n'umutekano eka ibisata byose kugira ngo turabe ingene nyabona twahagurukira hamwe turwanye icyo kiza. Mu kugerageza tugahimiriza abanyagihugu kwihimba ubuzu bwa sugumwe, hanyuma ni kubukoresha icyo bwagenewe. Hanyuma twaramfashidikanije n'intwaro kugira ngo dushobore guhimiriza abanyagihugu bashobore gufungura bakarabye, bashobore kureka kudandaza ibintu bidaciye mu mategeko, na cyane cyane nk'abijya badandariza kwibarabara, nk'abijya bishobora kwanduza abantu benshi nko kugara ububare budafise ubuzu bwa sugumwe, hanyuma dushobore kuraba ingene twogabanya icyo kiza.
Ujejwe kumenyesha amakuru muri MSF Suisse yabwiye Ijwi ry'Amerika ko muri karitiye Ruziba ya komine Muha hagiye kugururwa vuba ikigo cyo kwakira abagwayi bakorera. Ni nyuma yaho bigaragariye ko icyo kiza cyakorera catandukiye amakaritiye amwamwe nka Ruziba na Kajiji yo muri zone Kanyosha ya komine Muha yo mu gisagara cya Bujumbura ihana urubibe na komine Kabezi yo mu ntara ya Bujumbura. Muri komine Kabezi y'intara ya Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Kuva ku munsi wa mbere gushika kuri uyu wa kabiri igihe cy'isaha 6 z'umurango, abunguruza abantu n'ibintu bo mu ntara ya Rumonge bari bahagaritse imirimo yabo. Abo bagendesha amakinga biyamiriza amafaranga y'umurengera bavuga ko ari katozwa n'urongo yishira hamwe ryabo mu rumonge ni inkuru y'umumenyesha makuru rya America Fidelite ishatse
Ingingo guhagarika imirimo abunguzana ibintu ku makinga mu ntara rumonge nkuko bayitwiganiye bayifashe kugira bagaragaze akababaro kabo
umuntu aturunguwe w'umurunguzi niwe vyavuye ko hakuru kukubera twibwe ibintu ari karatwaka tubona yuko mengo na manyanga twi nkubu uyu batubwiye ngo dutegereje kuri hangi plaque ngo y'ibihumbi ngo bitandatu gutukaje tugura ngo na mituwere ngo y'ibihumbi ngo bitatu gutukaje turi hango ni karata y'ukugwego rukuru nayo nyene y'ibihumbi bitatu ngo ni badge ngo tuzokora twambaye ibihumbi bibiri
yose amu risaba ko mutanga amafaranga
ni 12 twutanga
haraheje ukwezi abagendesha makinga batswe amafaranga igihe bari ko basigurirwa ibyo amafaranga abagendesha amakinga baciye basaba kuduza ibiciro kugira bashobore kuyaronka ico gihe havuga ko umwe mu ndongozi z'intara yari mu yonama yari yabemereye
cyo turabwira uwo kose wabura matari ari we arufe tuti rero aya mahera ntwaze kuyataka ariko igiciro cy'amafaranga ijana ijana twaje dukuye natwe yuko mu bidufashamo twakoreye amafaranga amajana bira kugeza ubu ishashyo nyego kugicana n'amazi yo kunwa uyagurikana none twege mu radutera tujahe ntidukeneye gutera imbere natwe ntutere kwisununura arufa ravuga ati atije nuri kinga ntanga majana 200 ati rero ati mwe babahangaje ati twebaduhije najana aratubwira ati arufa tigenda umenyereza abantu mubaka 200 ntangorane baro yabaha tuti sawa
hache hindu kizibili awalagendesha makinga waliko walihisha ama jamili kuituru urabatari naya rumonga juvinari bigirimana muonama yiku walagirisha awa rongoe kubijayi nituzwa jibichiro awagendesha makinga wado mwekuru toke muhimu nogoza mkuduzi ibiciro ico gihe amatari ntaya rumonga yaciye basaba kumanura ibiciro akabasaba ko bandanya barihisha ijana nkuko vyahora iyo vy'amafaranga batozwa n'ishirahamwe yavuze ko atavuye arazi atasaba ko ibyo vy'amafaranga mituweli n'ikarata y'ishirahamwe ko vyo hagarara nkuko abagendesha makinga babandanya bimenyesha naho amatari ntaya rumonga juvenali bigirimana yarashigikiye ko abagendesha makinga batokwaka amafaranga y'umurengera nticabuyije ko barongoye ishirahamwe ryabo babandanya kubaka amafaranga menshi mbere kuri uyu wa mbere ikiringo ari bahawe cyo gutanga amafaranga niho cahera abagendesha makinga nabo baciye bigiye inama yo guhagarika imirimo kugira bagaragaze akababaro kabo mbere biyamirize iyo ngingo bita ya gahotoro kuri wa kabiri masaha ya saa tanu uhora amatari ntaya rumonge Juvenal Bigirimana yakoranyiriza abunguruzaba n'ibintu ku makinga ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge
muremera yuko abataxi vero bose bakorera mu ntara tubaje okay muremera yuko mukubamenya dutegereza kuba mufise plaque umume yanditswe ko ari nimero 810 iyo nimero ikabihura n'umuntu nyeriyo kinga icyo muracheme
yego
sawa ubu rero twa gicyo twashinze ikarata yukwivuriza ko ujya kuyirondera hehe muri leta nta muntu w'umuganga yoza wo muri prive ngo zana igihumbi ivyo nakajagari iyo twarayanze umume wese azoja kuyironderera iyo karata yiye ikindi twashinze amafaranga yo kuvuga ngo ni karata y'umuntu wanyi ibihumbi bitatu yayo o twabaye turayahagarika
Iyo nama hasozere hafundiswe ko uwunguruza iyo n'abantu wese ku ikinga ateza kuzotanga amafaranga 5000 gusa cyo kugura imparati ariyo plaque muri mu Gifaransa ivyo navyo kubera abagendesha amakinga batacizeye urongoye ishira hamwe ryabo hacya togwa muri bo umuntu azo kwikenje ugikogwa Ramatari ntara ya rumonge yongera avuga yuko wewe wa komine batotora umuntu umwe abara bakazofashanya n'uyu yatowe mikoko cyo kugenzura ngeje ikoko cyo gutanga amafaranga y'imparati kizogenda abagendesha makinga bavuye muri iyo nama bemeye ko bagiye gusubira ku mirimo urongeshira mujya bunguzaho n'ibintu mu ntara ya rumonge iyo nama yabaye adahari yamatwa mwakwiye ku telefone ngendanwa atatubwira ko ivyo yagirizwa ari ibinyoma Mugwa mkuu ntara ya Rumonge Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuza ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Tubwose ko mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Bamwe mu bakenyezi baba mu gisagara cha Gitega bamaze gusobanukirwa ko bitoroshe ko abakenyezi batize amashure baba mu bisagara bigira inama yo gukora akazi ko gusekura isombe mu isoko. Ni nkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Bamaze kubona ko bitoroshe kuronka akazi mu bisagara ata amashuri bafise, bamwe mu bakenyezi baba mu gisagara cha Gitega bahavuye bashinga umugwe gusekura isombe mu isoko rito ryo mu Magarama mu gisagara cha Gitega. Aho bakenyezi baremeza ko gusekura isombe bibatunze kuko bafungura isombe ari benshi kandi bakunda izisekuwe n'isekuru y'ikirundi gusumba izisiyeye n'akamashini gakoresha umuyaga nkuba. Liberata Murunziza umwe muri abo bakenyezi avuga ko ufise amagara adashobora kubura icarya n'icagaburira abana, agira akatubwira uko uwo mugambi wamujemo n'impamvu atarutaye bakukazi.
Bwa mbere twaranda bakaguraza gusekura apa hachamumwe aguri sakuru arazani sakuru azanye abakiriya bose bacha batangura kuza barabimenyera uko twese rero chatuza turagura amasakuru ubudanda zisombe hari usakura twara hari usaku arugura akaronka umukiriya gusakura naho babaje udafise umutahe urashobora kwicarangaho ukaronka nk'umukiriya watatu w'amajanane ukaronka yubufu ndamuce mvuya muhira mfise tuguvu uwo munsi ndaronka gafuka abana umva birakimariye gose mva biranungiye umuryango.
Mediatrice Kamikazi amaze igihe gito ahevye kudandaza irengarenga ko yabona ko atakanyungu niko gufata ingingo yo gukora akazi ko gusekura isombe. Mu kwinjira muri ako kazi abagutanguriye babanza kukwatira muri uwo mwuga n'ugwinjiza ukarutanga nk'uko Kamikazi abitubwira.
Cyaka kazi ko gutangura isombe nagatanguye vuba kuko jewe ubwa mbere naho ndandaza irengarenga bana ndanganda zirengarenga nkabona irengarenga umengo ntizintomokera neza. Hariho umugenzi rero akora akazi yo gusekura isombe ndamubaza ati mwe hajya iwanyu mu isombe mubona bimeze gute? Twarabana kukuwa mu mama twaratahana yadandaza isombe nanjye nkadandaza irengarenga nkama ntaha ndiririra ati je nabutse amahera yo gusuma nabutse na cumi n'umutahe waheze ndamubaza mama ati none cyendoze hi iwanyu mu isombe ngo yakwere twege mu isombe ngo byopfuma twege ngo naho zindura ngo udatwaye umutahe ngo urashobora gushika ngo abashyo isombe bagashora ngo hanyuma bamabuje bakabagurira ngo hanyuma natwe akaduha tugasekura ngo ari atatu ngo ari amajanane ngo gutya ngo tukamure turarose arasi nanjye ndamubwira ati nanjye rero ndoze mu nyinzize acarambwira turazoza mugawa inzokubariza abahamenyereye uzobahe ari inzoga yirika hanyuma rero ndamutuma arabambariza hanyuma barambwira igikwiye ngo bahanda bahanyuma nje ndaza. Ubu rero je ndashima nta n'umwe akurahera je nje mu isombe mu gaje ndashima kuko nta munsi umwana wanjye ararusa ntatondanye umusekuzo n'isekuru nahano ntatondanye umutahe ndaza nkasekura nkasanga ndarusirazo y'abantu.
Inamahoro Ariette inararibonye mu bakenyezi basekura isombe ni umukenyezi w'umupfakazi yatanguje ako kazi mu isoko rito ryo mu Magarama.
Abanyabujumbu batakoyimbwira ntandayizana kayizanye abo bose baje bankurikira mese kwa namaze na 10 niyo 15 sekuri songa inta kita hata jari kopfonge hera mura kura nukuri mura ko ubu bara tamgaba za komara sekuri gusa tanange 2000 cyane bitatu eh byo kumwaka yo kagira nanje mnete ba furahis tena tangu ni soma tena tangu banza kwaza jato jewe ni bichoka ni ngunda cyane nka ni bichoka ngo nza nuko nyine bagacamushigiza ati ngo nyuko wa
abakunzi b'imboga zisombe baza kuzisuma ku isoko ryo mu Magarama bavuga ko uwo mwuga wo gusekura isombe ufasha abazisoma batagira isekuro canke umwanya wo kuzisekura hari umukiza Joha numwe mubaza gusekuza isombe mu isoko mu Magarama
urashobora kubuje kuzigura ufise ikindi kintu cukora wihuta gacuvuga tereka ngenda zisekuje cenko ikindi mwiri
gusekura isombe nk'umwuga mu isoko rito ryo mu Magarama abakenyezi batagira akazi baratanguye kuvyijukira kuko atamyaka 5 yaciye nkuko abakunda kurema iyo soko babivuga hasekura abakenyezi 5 ariko no munsi abasekura isombe muri iyo soko bigwije na kabiri ubu hakaba hasekura abakenyezi 10 igitega Fidele Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
ugaruka rw'abarundi ruvuga ko abanyepolitike bakuye kugwanya ipolitike ishira imbere bakuye gutunganya nako politiki ishira imbere inyungu zago ruvuga kandi ko abanyepolitike bakuye kwirinda kogosha nabi kuko ari go rusigara usanga kenshi na kenshi rusigara mu ngorane ivyo byavugiye mu kiganiro cy'abatumire Georges Nikiza hamwe na Johannes Marius Ndavyengenge reka dutangure twumvize Georges Nikiza avuga ku njyane za politike zama zigeramira uburundi n'abarundi
ego nkuko mbivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe kigihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipuza ikibazo rero cy'umutekano muke ibazo cyuko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe ku ruhande rw'iwanje kandi n'ivyo mbona ikibazo cy'ubutungane nico mbona kiri agati ya byose kuko kuva ubundi gucikukiye ibwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacigwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise kibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu gamwe itandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ko ndabivuga uko ariko nuko niko bimeze aba gukunda ikigihe turavye nk'igihe irindwi na kabiri cyane niho twebwe turi kutwumvise cyane tutabonye ibyari byo hariho abantu ishe barica baguma bari ku butegetsi ivyo biravugwa cyane gatatu basa nuko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ivyabanyu na kabiri rero ubwo barumvikana ivyo kuja ku butegetsi n'ivyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero yuko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho no hashya cyane ko hari gukingiranira kwa abo bantu
Johannes Marius Ndavyegenge mwe mu bibona gute
ego je nange banje kuramutsa naba ariko arumviriza ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye hanyuma jewe simava nifata ko ikibazo cy'Uburundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane Uburundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubwo y'abami kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact idagu kwinfluence la politique nationale donc intérieure ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoke or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise ku Burundi yaje ihari iyo ni hadarara ho nyene kuko iyo umuntu adivize avuga ati je vais diviser pour ligne avuga ati ntiyashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari kuko nico gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politique aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hane hariho intambamyi cyatuma haba umutekano muke ariko kandi amatora arakenewe yamategeka ko bari hari umugabo gatuzanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacu akavuga ati ati igihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu aca agira iki rero aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikanira isambu nicyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajyamo na manipulation mo je suis désolé mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya ujya ntabara cyane icyo cyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agize ibiraba neza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatereka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gatajya gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba ari aza gusambuza inzu yawe mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzayajya gute uzajya utekanya icya mbere icyo navuga bwa mbere abarundi boshyira hasi za ngendo nerekeza kubivuga mu kiganiro nk'ikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo utabihawe urindire uzoronka na hirya y'ejo utanose naho habura urwango habura inzigo icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakaba bagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira na hirya y'ejo uzosanga ari ibintu bizokwama biri hahandi ni kugira na akaronyi cyajya ni kugira na akayirongere amadorari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indebe abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe
nabe neje tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Didier mwiriwe neza muri hehe muri Bujumbura muri hehe
cyende Didier ndi Bujumbura
yego murafise ikibazo murafise cyumviro nduga ku ijambo
yego je nagomba kubaza abatumire
yego
kenshi ugwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo nicyo gituma politike yo guteza imbere ugwaruka itoroshe mu Burundi kuko ugwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe kuko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politike y'ugwaruka n'ukuntu ariko harapfa ugwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana ugwaruka none kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ngufise ibijumbo ngo agutware imbwa rero ibyo ntitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu yo guteza imbere ugwaruka kuko baravuga muri ntuze mwanditse ngo gushika muri demiri cyane kuko ugwaruka rwaba rwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara n'ugwaruka gusa abatagira akazi n'ugwaruka gusa abicwa n'ugwaruka gusa abantu ibiyayura mutwe n'ugwaruka gusa ahubwo leta amaleta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naho akazi kobura ariko bagakereya de proje abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mu iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu cyo kugorora n'igihugu cyotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza
Yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikizana Johannes Marius bagirico bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhi ijambo kandi na Leon Leon muri neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
e barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane cyumviro
cyumviro cyanje nashaka gushikiriza twebwe gifite barakumva ukuntu mu Burundi ebe kwama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisutama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'ingano kandi mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyangwa perezida arabona yuko hamwe ruva ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana nawe wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabaca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati bajya ntibafite inguvu igituma natwe tubamanikire ni iki ni bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafite politike nziza yo kuguza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twabona yuko hoba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitike baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari fishabije
murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo eka n'ivyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo nibibazo bishobora kwicarirwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe
murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo aba nibyo bitikwe byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyumviro bya babatumwe n'abanyamigambwe abanyepoli ku ruhande rumwe muri yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muri yo bitahura twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe kugiti kiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle
Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku vyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon
je nande nabagomba manze mpereke iki ahereje ko Georges manira mushigikira ukantu gatonye hariho ikibazo cha Marco do video ku bantu bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki muri mu banyepolitiki no mu masosiyete kimwe ho nyene ndamuha akarorero gatonyi cyane ejo bundi si kera bariko abigisha muri universite aho uzosanga muri kaminuza y'i Burundi uzosanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ibyo ni ibintu birimo ne kurante none mwibaza yuko iyo yari politike yari karagira cyangwa n'imwe byo kwiyuganirako nyine nk'isinzige no kubwira aho yaratugira ngo isuku niyo yiyuganirako ariko mugabo urumva nibyo biba biba none ahandi aho uzasanga umunyepolitike ariko arategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo n'ingorane y'abarundi kandi singorane y'ugwarukiyo iyo n'ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo Didier yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi wowe uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko avuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwenge rugira urwaruka ruvuze ubwenge rushobora nawe nyine kwiyumvira bijya kwari kwiyumvira ko ashoboye kuvuga icyiyumviro kimeze neza cyangwa gifite intumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwiwe ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama kazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo iki n'iki n'iki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza
uyu rero yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije aho yaganira na bamwe mu gwaruka rw'abarundi ruvuga ko abanyepolitike bakwiye gutunganya politiki ishira imbere inyungu zago turabashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku gihugu cya Amerika ani uhagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe nanje Rosine Munezero washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi mu buhinga bw'ivyuma hari Voitex Zornyak ndabashimiye nabo nyene mugira umugoro wa mwiza mwese.